Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kabiri igerekezo rya kabiri nzero umwaka w'2024 nshuti namwe bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi azobagizwe n'izingingo nkuru nkuru. Hari umufasoni yaraye apfiriye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere aho yarapfungiwe mu buhero rukuru rya Mpimba. Amakuru ava muri uwo muryango w'umuhisi akemeza ko yinjijwe ibohero ku munsi wa gatanu w'indwiheze, byamaze kumenyekana yuko akitswe n'amagara. Mushyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi basaba amatohoza ataho yegamiye ku rupfu rw'uwo mufasoni. Imbonerakure zitatu ziheruka kugandagura umusore azwi ku izina rya Yosuwa Iraganje muri komine Giharo hariya mu ntara ya Rutana zaraye zifashwe zongera zitabwa muri yo mini gipolisi ca hariya Igiharo. Abo mu muryango wishwe bagasaba ko izo mbonerakure zotangwa ko akarorero zigahanwa hisunzwe amategeko. Urunani rw'amashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike ruranegura ibiri mu ijambo ry'umukuru w'igihugu, ijambo yashikirije abarundi mu kubifuriza umwaka mushasha aho ngo yibagiye ibibazo bihanze abanyagihugu nyabona ngo agwandanya itera amashugwe kandi ibintu biriko birayangara mu bisata byose by'igihugu. Murata gukurikira Vital Nshimirimana arongoye ubwo runani. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya cyo tubagira ko kwidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze. Amakuru tuyahere mu gisata cy'umutekano n'agateka kazi na muntu. Abantu 19 barishwe bunyamaswa, batari bake batogwa ibiziga mu kwezi kwa 12 twaraye turangije. Biri mu cegeranyo casohowe n'ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu gisohora buri kwezi. Ico cegeranyo kavuga kandi ko hariho abanyagihugu banyurujwe bakabugwa irengero, akati Burundi rigatuma agatoki kuri bamwe mu bajejwe intwaro, abapolisi hamwe n'ugwaruka rw'imbonerakure ko aribo bakora ayo maroregwa. Alexandrine Keza.
Icyo cegeranyo cerekana ko ukwezi kwa 12 uheze abantu benshi bagandaguwe bunyamaswa. Ku igenekezo rya kabiri hagandaguwe abantu batatu, umwe n'uwo muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura. Umwana w'imyaka 13 yahora yiga ku ishuri shingiro rya Bugera muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro yaragandaguwe n'abantu batamenyekanye. Ibiziga bibiri byaratowe uwo munsi nyene muri zone Gasenyi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega haratowe ikiziga cy'umugabo. Ikano ku musozi Burarana komine n'intara ya Bururi haratowe ikiziga nacyo ne kitamenyekanye hari ku igenekezo rya 9. Ku igenekezo rya 11 muri komine 9 juru intara ya Cankuzo haratowe ikiziga mu ruzi Ruru. Inyuma y'iminsi ibiri ikindi kiziga catowe muri zone Mudenda komine Wiyengero mu ntara ya Rumonge. Ibindi biziga bibiri byatowe ku igenekezo rya 15 hafi y'uruzi Rusizi. Ivyo biziga byari byambaye umwambaro w'igisirikare ca Congo iharanira demokarasi. Inyuma y'iminsi itanu hatowe abantu bishwe batatu, babiri mu ntara ya Rumonge n'umwe mu ntara ya Ngozi. Ku igenekezo rya 21 haratowe ibiziga bibiri muri komine Kayokwe intara ya Mwaro, kindi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Inyuma y'iminsi ibiri umugabo atashoboye kumenyekana yarishwe n'imbonerakure muri komine Giharo aho nyene mu ntara ya Rutana. itariki 26 ikiziga cy'umugabo cyaratowe muri karitie Birimba ni mu ntara ya Rumonge muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke hakaba nahone haratowe ikiziga kwigenekezo rya 28 muri ico cegeranyo haravugwa kandi umwigisha wa kaminuza nderabigisha NS yanyurujwe ahejeje kwigisha abanywanyi 8 w'umugabwe CNR barahagaritswe barafungwa bidakurikije amategeko babiri mu ntara ya Cibitoke na 5 mu ntara ya Ngozi abandi 5 bava mu gihugu ca Congo iharanira demokrasi barahagaritswe mu gisagara ca Bujumbura bagirizwa kugira inama idakurikije amategeko ayo mabi yose akagirizwa bamwe mu bajejwe intwaro abapolisi hamwe n'urwaruka rw'imbonera kure
Alexandrine Keza arakenuye mu gisata c'ubutungane mu fasoni azwi ku izina rya Edith Nizigama yarayapfiriye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere aho yarafunduye mu bohero rukuru rya Mimba akaba yari yinjijwe iryo bohero kuva ku munsi wa 5 mu ishyirahamwe rukristu rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akate Burundi barababajwe n'ubwo rupfu rw'uwo mukenyezi yapfunzwe kandi abiwe bamenyeshe yuko arembye umushingwamanza Jean Claude ni buri munsi ajejwe igisata cy'amategeko muri iryo shyirahamwe avuga ko byo byerekana neza ko abatwara ubutungane n'amasentare batitaho magara y'abapfungwa Jean Claude ni buri munsi
amakuru dufise twebwe atwereka ko imbere yuko yinjira mu ibohero yarasanzwe afise ingwara kandi abamushize mu ibohero bari babize umujyango wiwe wari wasavye cyane ko procureur wa muha Albert Bucumi atomushira mu ibohero kubera ko ingwara yiwe yohava imusindikaza ibyo procureur atahavuye ngo yumve ahava amwinjiza ibohero byo bicayivamo uru rupfu kwabone nyuma y'iminsi 2 apfunzwe ibi birerekana cyane kandi ko abatwara ubutungane cyane cyane aba batwara amaparke batitaho amagara y'abantu bapfunzwe ibi bishikiye Edith Nizigama byategerezwa kubera inyigisho mbere tugahamagarira umushikiranganji w'ubutungane ko yifatira ko kugira ngo ahagateka abanyororo ahane yivuye inyuma aba bantu batitayeho amagara y'abanyororo batumva amaborogo y'abanyororo akati Burundi ramaze kubona ko n'ibi bizashikiye uwo muryango bimaze gushikira n'indi miryango myinshi aho abantu baguye mu mabohero kubera ko ari abatwara amaparke cyangwa abatwara amabohero batitayeho amagara y'abapfunzwe aha nico gituma tugashaka gusaba ko bamatohoza yimbitse kugira ngo abantu bose bigaragara yuko ataco bakoze kugira bakingira abanyororo cyane kubujanye n'ingwara ko bohanwa bivuye inyuma kugira ngo akakabikabihe ntigasubire kumvugwa akati Burundi kandi yarifashe umwanya kugira ngo yerekane amabi cyane cyane akorerwa abanyororo bivuye muri parke
Jean Claude ni buri munsi ajeje igisata cy'amategeko muri akate Burundi asaba ko hokorwa amatohoza akwiye kugira ngo abagize uruhara muri urwo rupfu rw'uwo mukenyezi bahanwe hakurikijwe amategeko Jean Claude ni buri munsi akibutsa abarongoye amaparke ko abakoze amakosa bose batari bakwiye kwinjizwa mu mabohero n'ubunyene tusubire tumwumvirize
atwashaka kwibutsa yuko abantu bose bakurikiranwa kucaha baba bakoze bose batategerezwa kwinjizwa mu mabohero birazwi yuko umuntu mu gihe atarakiga urubanza agumara umwere gushikaho urubanza rugera ku rugeroho urubanza rutaba rugifise inyungururizo ivyo abashikiriza manza bakeneye kubyumva bakabitahura neza kugira ngo bareke kugumiza abanyororo cyane cyane baba bafise n'ingwara bakagumwa bapfunze ibi byashikiye Nizigama Edite ku nkuru twaronse yoba bifatanye isano n'ibyo kwishuza biciye mu nguvu kuko umuryango mu makuru twaronse wari wemeye mbere no kuriha amafaranga yari karakurikiranwa basaba umwanya wo kuyarondera ariko umushikiriza manza ntigeze abumva bariko baravuga yuko uwabo afise ingwara kandi yoshobora kumugirira nabi ayo maborogo ntiyigeze yumva twibaza kandi mbere ko kutumva mu burongo byari bifitanye isano nuko muri ibi byo kwishuriza abantu ku nguvu abo bafunga abantu baba bifisemo inyungu kubera abo bariko barishuriza baba bemereye agahembo mu byo bazaba babashoboye kwishuza birazwi ko bishika turasabye umushikiranganji rero n'inzego zibishoboye ko bogira amatohoza kugira ngo nimba abapfunze umuntu bari mu makosa babihanigwe hanyuma akakabikabishe ntigasubire kumvikana mu gihugu
Muri ico gisata nyene mbonera kure zitatu zeruka kugandagura umusore azwi ku izina rya Yosua Iraganje zaraye zitawe muri yomi n'igipolisi ne hariya muri komine Gihalo mu ntara ya Rutana hari kuri uyu wa mbere. Abo mu muryango w'uwo muhisi basaba ko abo bagizi ba nabi bohanwa hisunzwe amategeko. Bonfils Niyongere.
Amakuru ava ngaho muri komine Gihara amenyesha ko izo mbonerakure zitatu zaraye zihagaritswe ari icegera c'uburongoye imbonerakure muri zone Butezi azwi ku izina rya Nyandwi Gabriel uwitwa Mateso arongoye imbonerakure ku mutumba Butezi hamwe na Eric baranzigiriza imbonerakure yo kuri uwo mutumba nyene. Amakuru ava muri komine Gihara akamenyesha ko wararongoye ubwo bubisha ari umukuru w'imbonerakure muri komine Shasha ya Musongati akaba nawe yitwa Bernard Nibizi. Amakuru avaho akavuga ko akiriko ararondegwa kuko ataraboneka. Amwe mu makuru avaho Igiharo avuga ko abantu bafashwe n'igipolisi, ayandi makuru akavuga ko ahubwo bahamagawe n'umukuru w'umugambwe Sende David de kugira bave aho bari binyegeje mu kinyegero maze baca batabwa muri yompi. Ayo makuru nyene akavuga ko uwo Bernard Nibizi yoba yongeye mu gihugu kibanye cha Tanzania. Ayandi makuru ariko akavuga ko yoba cinyegeje ku muhana w'urongo intara nshashe ya Burunga mu mugambwe Sende David de Servanzi koruri ifatwa gizo mbonera kure zitatu ryoba kandi rigamije gukingira ikibaba. Bernard Nibizi arongoye imbonera kure akaba kandi ari nawe muyobozi w'indero muri komine Giharo. Abategetsi baba mu ntwaro cyangwa mu mugambwe Sende DFDD ubu baba ariko barondera guhubya amatohoza ku bijyanye n'ubwo rupfu. Mukamenya ko Joshua Iraganje yasandavye inyuma y'amahiri yakubiswe n'imisoro y'isore y'imbonerakure kuwa 20 Kigarama umwaka w'ejo 2023 ngaho muri komine Giharo y'intara ya Rutana.
Bonfils Niyongere na urakenuye tukiri makuru avugwa mu gisata cyo butungane ja naye abagabo aserukirishe hamwe riharanira agateka kazi na muntu nakabapfungwa mu ntara z'uburaruko hagati no mu buseruko bw'igihugu ari mu minwe y'ubutungane kuva ku munsi wa gatandatu w'indwiheze. Uwo nawe akaba yahagaritswe ku mutahe wasohowe n'icariho c'umushikiriza amanza mukuru wa parke kukira senare isubiramwo imanza w'ingozi. Hari ku mutahe handitswe ko ijambo rimwe gusa gukoresha ugwenge escroquerie mu gifaransa ico yafatiwe kikaba kitagaragara ku nkuru z'uko uwo mugabo yoba yahagaritswe ku mvo z'uko yoba ahogwa kuba yaka amafaranga abantu akabizeza kuzobakurikiranira imanza mu butungane ariko ntabikore. Uyo yagirizwa Jean naye abagabo avyamirira kure akamenyesha ahubwo ko yoba hogwa kuba adahengeshanya gushira habona ingendo za bamwe mu bakozi bo mu butungane zo kwaka ibiturire bamwe mu bantu bapfungiwe mu mabohero atandukanye. Mu shingwa manza wiwe avuga ko ariko arakurikirana hafi ifatwa ry'uwaburanira akamenyesha yuko azogira ico ashikirije amatohoza arangiye.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cha politique. Umukuru w'igihugu ariyo bagize ibibazo bihanze abanyagihugu akitera amashurwe kandi ibintu biriko birayangara mu bisata byose bivugwa na Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe y'agatsi y'akazi na muntu Forsk akabivuze mu kunegura ijambo Evariste Ndayishimiye yashikirije abarundi mu kubifuriza umwaka mushasha. Vital Nshimirimana arongoye urunani Forsk agatangazwa n'ingene ibyangombwa bibura mu gihe ibindi bihugu bisa n'ibimeze nk'u Burundi ataco biba bibuze. Vital Nshimirimana
birababaje cyane nk'ukumva abarundi bama mu ruhagarara ku bibazo byerekeye isukari kandi isukari yimburwa mu gihugu cy'u Burundi naho umwimbu tubuhagije n'imiburi iburi u Burundi ntibwonanirwa kuzana isukari bashikiriza abanyagihugu. Leta y'u Burundi niyo ishobora kunanirwa kuronka igitoro gishobora gukoreshwa ku butaka bw'u Burundi kandi ntibitwaze ngo u Burundi ntibuhingure igitoro ntibwimbe igitoro kuko turabona ibihugu bibanye nk'igihugu cy'u Rwanda nk'akarorero nta na rimwe turumva bafise ikibazo cy'igitoro kandi atagitoro bimbura. Ibyo tubivuga ni no mu bindi bisata bitari bike ikibazo cyerekeye amazi nta na rimwe tutumva abanyagihugu bidoga yuko badafise amazi. Biratangaje ngene abanyagihugu cyane cyane muri bisagara bya Bujumbura cyangwa ibindi bisagara biko biraduga bashobora kubura amazi mu gihe amazi ari hangaho mu Tanganyika bashobora gushira amafaranga akwiye muri regide zo kugira ngo haboneke amapompo akwiye ashobora guhereza amazi abanyagihugu. Ibyo rero akaba ari bya bindi bica bibyara ibindi bibazo izindi ngorane cyangwa arazamacinya cyangwa arazakorera cyangwa arazinzoka cyangwa zindi zerekeye kubaho nabi ugasanga binatuma nabana abadahe by'ishuri babihebeshijwe n'ibindi babihebeshwa no kugwara. Ibyo rero nibyo bibazo twibaza yuko umukuru w'igihugu na leta baba bakwiye guhera ko kwerekana yuko ari cyahindutse bakabikorera ko ku buryo bw'uko umunyagihugu abona yuko hari cyahindutse.
Ibyo rero bibazo ngo ni bimwe urabye byerekeye agati akazi na muntu n'umutekano wawusanga ahandi kubera ibyo byose byubahirijwe abanyagihugu baja ku kivi ata ntambamye. N'ubu nyene dusubire twumvirize Vital Nshimirimana.
Uko nyene biri niko byategezwa kuba mu gisata cyerekeye umutekano n'agateka kazi na muntu. Ntitwame twumva abanyagihugu ngo hari uwanyurujwe hari ikiziga cyatowe noneho bakibana kihamba batabanje gutohoza uwo muntu uwo ari we cyanke icyamwishe. Ibyo ni ibintu bitera umutekano muke mu banyagihugu bigatera umutekano muke mu mutima bigatuma n'aboshobora kugira umwete cyanke abogize icyo bakora kugira ngo bagwize umwimbu badashobora kubikora. Sagaseshishwa mu rumuri turabizi mu bihugu bitari bike harimo n'ibihugu bibanyi cyanke ibindi bihugu bya kure abantu bakora amasaha 28 kuri 28 kubera yuko haba habona haba hari umuyaga nkuba haba hari amatara haba hariho umutekano hanyuma abanyagihugu bakabona gukura amaboko mu mpuzu bakagwiza umwimbu bakagira ibyo bajya n'ibyo bashoreye mu makungu gucyo amadovize akabona kwinjira. Utaronse rero umutekano mu gihugu abanyagihugu badatekaniwe abanyagihugu bama bashonje abanyagihugu bama bagwaye bishobora kubahira ngo hari ibikorwa by'iterambere uriko urababwira dushobora kuza kubahira muri kuravuga ngo imbono ngo y'ibihumbi 240 cyangwa 260 mu gihe umunyagihugu ashobora kugwara indwara ya malaria ntaronke ikinini kimwe kugira ngo ashobore kwivuza. Kandi ibyo si umugani abantu bamaze kubura babo kubera bataronze umuti wa malaria cyangwa batashoboye gupimwa n'abantu batari bake.
Ni kuri iryo jwi rya Vital Nshimirimana arongoye Runani Force uduciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri runo wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwama mwizeye radio Inzamba agateka kawe, nshimire na bagenzi banje bamfashije kutegura ano makuru. Na ubutaha.